Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on The Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi turi ku wa gatanu tariki 25 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2014. Hano muri studio ya gatanu i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema, mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Ubwo nzabanza mbebe icyatumye iyo atangira kubakwa kwa ko nzi ko ikibazo no mu mwiherero twakiganiriyeho, ubwo nzarenza ikibazo aho kiri. Sinzi niba mu myakura ibitangaza ku buryo yaba yuzuye mu myaka ibiri.
Uwo ni Ambasaderi Joseph Habineza, Minisitiri mushya w'u Rwanda ushinzwe siporo n'umucyo. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Fideli Niyongabo.
Urakoze Edi, waramutse namwe inshuti muduteze amatwi amakuru twabateguriye muri iki gitondo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiriza Uburusiya bwarashe ku birindiro by'igisirikare cyo gihugu cya Ukraine mu karere ko mu buseruko bw'igihugu. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe rwo kwivuna abansi bwa Amerika yatangaje ejo kuwa kane ku igitero cy'Uburusiya ari ikimenyetso kigaragara cyo kongereza ingwano iri hagati y'igisirikare cya Ukraine n'abashaka kwiyongora kuri Ukraine. Bashigikiye Uburusiya batangaje kwikukira mu ntara zitari nke zo mu buseruko bw'igihugu. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe rw'imigenderanire bwa Amerika, Mary Half, yatangaje ko Amerika ifise ibyemezo bishyasha by'uko Uburusiya bufise imigambi yo guha inteko zigwanya ubutegetsi bwa Ukraine ibigwanisho bikomeye kurushiriza birimwo ibirasa marokete. Ntiyashatse kuvuga ivyo ayo makuru yafatiye ko canke ngo atangaze isoko n'uburyo ayo makuru yaronswe. Perezida wa Amerika Barack Obama yagirije Uburusiya ko buriko buha ibigwanisho bikomeye no kumenyereza abagwanya ubutegetsi bwa leta y'igihugu cya Ukraine. Bagirizwa ko bakoroye indege itwara abantu y'igihugu cya Malaysia na Misir mu ndwi iheze mu vyahitanye abantu 298. Abategetsi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU barerekanye ko batanezewe inyuma y'igisasu c'igihugu ca Israel casambuye ishure iyobowe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu ntara ya Gaza ikoreshwa nk'ubuhungiro ku bwicanyi buriko bubera mu ntara ya Gaza. Abantu 15 barishwe harimwo abasivile n'abakozi b'ishyirahamwe ONU. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon avuga ko yaguye mu gahundwe. Abategetsi b'ishyirahamwe ONU ntibarashobora gusuzuma ko ari igisasi cya Israel cyasambuye igishuri gisirikare cy'igihugu cya Israel kiremera ko inteko zacu zariko zigwanya abagwanyi b'umugwi Hamas hafi y'iryo shure. Yamara abategetsi b'igihugu cya Israel ntibavuze ko ari kimwe mu bisasi byabo casenyuye iryo shure. Bagirije abagwanyi b'umugwi Hamas ko bakoresha abapfasoni n'abana nk'inkinzo. Umuvugizi w'ishyirahamwe ONU Chris Gunness wo mu biro biha imfashanyo abanyapalestina yatangaje ko abasivile bababaye bihagije. Umuvugizi w'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Amerika John Kerry avuga ko igitero ku ishure riyobowe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU vyerekana ko ingwano ikwiye guhagarara. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry aza kuguma i Cairo gushika uno munsi kuwa gatanu mu kigoro ko kugerageza gutuma haba amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Amashirahamwe y'indege zitwara abantu yarasubiye kurekurira indege zayo kuja no kuva ku kibuga c'indege mpuzamakungu Ben Gurion mu gihugu ca Israel inyuma y'imisi ibiri indege ziziririjwe kuja no kuva kuri ico kibuga c'indege bivuye ku ngwano iri hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Amashirahamwe y'indege zitwara abantu muri America Delta, United na US Airways yose yatangaje ingingo yo kurekurira indege zari zategekanijwe kuja ku kibuga c'indege mpuzamakungu Ben Gurion ejo kuwa kane. Ibiro bijejwe umutekano w'indege zitwara abantu vyo muri Amerika vyaravanyeho mu masaha akuze ku munsi wa gatatu ingingo yo kuziririza indege zitwara abantu za Amerika kuja muri Israel. Ibiro bijejwe umutekano w'indege zitwara abantu mu karere k'Iburaya vyakuyeho ingingo ziririza indege zitwara abantu z'Iburaya kuja muri Israel ejo ku munsi wa kane. Amwe mu mashirahamwe y'indege zitwara abantu y'Iburaya harimo Lufthansa na Swiss Air aracyaziririza indege za zitwara abantu kuja muri Israel mu kindi kiringo c'amasaha 28. Ibiro bijeje umutekano w'indege zitwara abantu muri Amerika vyamenyesheje vyihweje neza amakuru mashasha n'ingingo igihugu ca Israel kiriko kirafata ku vyerekeye kubahiriza umutekano w'indege ziza canke ziva muri Israel. Prezida w'igihugu ca Mali Ibrahim Bakar Keita avuga ko bajejwe igikorwa cyo kurondera babonye ibisigarira vy'indege itwara abantu y'igihugu ca Algeria yazimiye igihe yari ivuye mu gihugu ca Burkina Faso igana igihugu ca Algeria. Ibrahim Boubacar Keita yatangaje kubisigarira vy'iyo ndege vyatowe mu buraruko kubushira ubuseruko bw'igihugu ca Mali hagati y'intara zo mu bugaragwa za Agulok na Kidal. Ivyo yabitangaje mu nama yabereye ku mugwa mukuru w'igihugu ca Mali Bamako. Nta makuru yatangajwe buno nyene ko bashobora kuba bararokotse. Abategetsi b'igihugu ca Mali bavuga ko abantu 116 bari muri iyo ndege itwara abantu y'igihugu ca Algeria. Indege z'ingwano z'igihugu cy'u Burundi ziri mu karere ko muri Afrika mu burengero zaragize uruhara mu gikorwa cyo kurondera abo bararokotse. Imbere yaho umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu cy'u Burundi Laurent Fabius yabwiye abamenyeshamakuru ko iyo ndege itwara abantu y'igihugu cya Algeria ishobora kuba yagize isanganya. Presidansi ya Amerika yatangaje ko inejerejwe nuko Meriam Yahya Ibrahim umupfasoni wo mu gihugu cya Sudani yari yaciriwe urubanza rwo gupfa mu gihugu cya Sudani kubera yanse guheba kwemera kwiwe kw'idini ry'abakristu muri iki gihe afise umutekano ukaba umutekano wiwe wubahirijwe akaba ariko araza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuhanuzi wa Perezida wa Amerika ku bibazo vyerekeye umutekano w'igihugu Susan Rice yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizokura inguvu ku karorero ka Yahya Ibrahim mu gihe zizoba ziriko zishigikira abaziririzwa ubwigenge bwerekeye idini.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mwasomewe na Fideli Niyongabo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Sena y'u Burundi yemeje itegeko rigenga madini muri icyo gihugu ariko siko amadini yose abivugaho rumwe. Amadini atandukanye akorera mu Burundi avuga ko iryo tegeko ririmo inenge nyinshi zishobora gutuma imirimo y'Imana idatera imbere. Tabita Mukamusoni yabikurikiranye akaba atugezaho inkuru irambuye.
Iyo wanditse mu ibwirizwa aha ndayibona mu ngingo ya 13 ngo nta muntu ashobora kuba mu mashegero menshi pa appartenir à plusieurs églises. Yakwa mushikiranganje ndashaka undusigurire neza uburyo mwateganije ukuzoraba ingira ikintu kibaho gikurikizwa mutaba ufise kuramwo.
Woni Sylvestre Nibanunganya yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi ati ngingo zimwe zimwe ntizitahuritse muri iryo bwirizwa.
Mu ngingo ya 29 yuko abarongora amashengero canke les églises ngo bajuisa des droits civils. Nta munyamahanga ashobora kurongora ishengero nga kuko gira ngo les droits civils sont uniquement réservés aux citoyens burundais. Iyi ni ngingo igoye ndakwa mushikiranganje mwashizemo ni igingo 31 ico mwise doctrine specifique. Iri bwirizwa nitwagemeza ni wewe uzora bakora ikurikizwa uburyo ufise n'ubuhe kugira ngo uzoze kurabara doctrine y'ubwishengere n'iyi kuri conforme izo mavuze.
Unayo umukenguza amateka Domiciano Ndayizeye nawe nyene yahoze aramutswe Burundi asaba ko kugira idini yemeregwe gukora harike kuba budumbidumbi abantu bobanza kuba bashikana 500,000.
S'il vous plaît akaga chiffre bien kansensa yo nari gukemera washaka sensa mi c'était bon sensa mi uchi kuki minsyo mumenye yuko turi mu gihugu gikenye abantu bakiri ubwo buntu bwinshi la pripa kwihebura hari hababa bariko barahiga ubuzima ivyo birahari
Abandi bakenguza amateka bamwe babona ko amadini atangora nateye naho umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu we asigura ko amadini ashobora gutuma umutekano uba muke abantu bamwe bamwe nabo bagashaka kongukira kubandi kubera ubukene abandi nabo bakigisha ibitandukanye n'amategeko y'igihugu mu gihe inama nkenguza amateka yari ikoranye kugira yemeze integuro y'itegeko rigenga amashengero mu Burundi kurundi ruhande abahurikiye mu runani rukristo n'ikanguriro mu Burundi bari bakoranye kugira barabire hamwe uko bigiye kugenda bakamenyesha ko iyo niguru yitegeko rigenga amashengero mu Burundi iri mu tunenge twinshi Musenyeri Sindamiyo Jean Bosco ati amakenga ni menshi na cyane cyane ingingo zirenga zitanu nizo kunegugwa
te amakenga nuko batanguje kuvuga yuko ishengero ryose rigomba gutangura ritaza gutangura n'abantu benshi ijana mbere bakavuga ko nivyerekeye vy'amashuri ko bateza kuba abasike amashengero gitwa kugira diplome ya humanite mbere bakavuga ni birometero ko tushaka ishengesha kuba ku kilometero kukindi kandi bindi byinshi twabonye amatika arenga 5 tatwubakiye kuneza ishengero y'Imana mu gihugu.
Abahurikiye muri ugo runani bakavuga ko batigeze bagishwa inama kubiri muri iyo nteguro mugabo ngo ntiharengerana.
Kuvyo kuri ntabwo riratorwa kugeraho bemeza yuko tuzosha tuyikurikiza. Nico gituma twahagurutse no munsi tunkuye ati dushe kwinginga no gutaka no gusenga tuwe tubari abategetsi b'igihugu ko bigarukizaho biri kuko twebwe kubgacu nk'amashengero ntavyo bigeze batugarukane ngo tubibone ngo cyangwa ngo tubigire ico tubivuga ko.
Abakenguza amateka 33 kuri 36 niwe bemeje iryo bwirizwa bakaba bemeranije ko kugira ishengero ritangure itegerezwa kugira abanywanyi amajana 3 n'imiburiburi kandi ko ivyumba vy'amasengesho bigirigwamwo imisa bitazosubira kubaho mugaba amasengesha asanzwe azobandanya ba nayo ikijanye n'abanyamahanga bashobora kurongora madini ngo ntibishoboka ahubwo gusa umunyamahanga arashobora kwigisha canke kubwiriza afashwe nk'umupasitori ibujumura mu Burundi Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Tabita Mukamusoni nshuti mwese muduteza amatwi iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kutwandikira kuri radio yacu @voanews.com kuri rubuga rwacu rwa Facebook kuri VOA radio yacu cyangwa mukatwumva no kuri www.radioyacu.voa.com Mu Rwanda Ministri w'Intebe Mushya Anastase Murekezi na guverinoma ye igizwe n'abaministri 21 n'abanyamabanga ba leta 10 ku munsi w'ejo nibwo barahiye imbere y'umukuru w'igihugu Paul Kagame iyi guverinoma ikaba yinjiyemo abaministri 4 bashya abandi 4 bari basanzweho nabo bavuye muri guverinoma ni inkuru y'umunyamakuru wacu Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi
Anastase Murekezi ndahiriye Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzaharanira uburenganzira bw'ibanze bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro Imana ibimfashemo
Uyu ni ministre w'intebe mushya Anastase Murekezi ubwo yarahiriraga imbere ya Perezida wa Repubulika nyuma yahakurikiyeho irahira ry'abaministri 21 n'abanyamabanga ba leta 10 harimo abaministri bashya basimbuye bari basanzwe muri guverinoma icyuyigiye mu binjiye muri guverinoma bashimisha abaturage kuko bakomye amashyi menshi cyane bamaze kumva izina rye ni ministre Habineza Joseph wigeze kuba muri ministeri y'umuco na siporo igihe kinini akaba yayigarutsemo nyuma yaho yari ambasaderi muri Nigeria hanagaragaye impinduka muri ministeri y'ubuhinzi ahagiyemo ministre Mukeshimana Gerardine wasimbuye Agnes Kalibata ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu nayo yabonye umuyobozi mushya Kaboneka Francis wari usanzwe ari umudepute watanzwe n'ishyaka rya FPR wari usanzwe muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu Musoni James we yagiye muri ministeri y'ibikorwa remezo hagaragaye kandi abaministre batatu n'umunyamabanga wa leta batakaje imyanya yabo aribo Mitari Prote wari ministre w'umuco na siporo Stanislas Kamanzi waruje ministre ushinzwe umutungo kamere Agnes Karibata warushinzwe ubuhinzi n'ubworozi n'umunyamabanga wa leta muri ministeri y'uburezi Hareba Mungu Matias Perezida w'u Rwanda Paul Kagame niwe wakirinda hiro z'abagize guverinoma Perezida akaba yavuze ko guhindura abayobozi biterwa n'impamvu nyinshi zinyuranye
bari impamvu nyinshi zituma ibintu hari ubwo bihinduka ntabwo ari ikintu kimwe gusa nta nubwo byaba bikubiye muko abantu bakwibwira ko ari ukugaya akazi kakozwe ahubwo ni akazi ari keza intego iba kugakomeza cyangwa se no kurushaho ibyo byiza n'ubundi byakorwa
Iyi guverinoma nshya hari benshi yashimishije cyane cyane amaraso mashya yinjiyemo abaturage ngo kuba bahinduye minisitiri w'ubuhinzi ngo bishobora kuba igisubizo ku bintu byinshi bari barabuze uyu ni umwe mu baturage bo mu mujyi wa Kigali waganiriye n'Ijwi rya Amerika
njye numva umushyashya wagiyeho nyine kakira ibibazo by'abaturage nk'uko babyifuza ntababangamire
nk'ibyo tababangamiramo ni nk'ibihe
byo by'ubuhinzi nyine ntababangamire ngavuge ati ngo buri muturage wese ngo nuguhinga imbuto imwe nkanje ari giye mpamagara nk'iwacu mu cyaro kambwe atereka da ati ibi bintu byarahindutse tububa dutegese kuza duhitera ibintu ngo na amatarasi biki n'ibiki ati n'ibishyimbo waruzi twezaga ntabwo tukibyeza ati tububa dutegese guhinga igihinga kimwe
mu bashya binjiye muri guverinoma hari abatari bake bishimiye minisitiri w'umuco na siporo cyane cyane abakiri bato bavuga ko umupira w'amaguru w'u Rwanda warugeze habi ushobora kongera kuzanzamuka bitewe na minisitiri Habineza wigeze kuba muri iyo ministeri igihe kinini
yurebye kugaruka kwa ministeri Habineza byashimishije abantu kubera yuko siporo mu Rwanda arimaje kugenda icika intege bigaragara ko niba hari aho twageze mu myaka yatambutse turi kumwe nawe muri iminsi dushobora no kuzatera intambwe tugakina n'igikombe cy'isi
Icyagaragaye muri iyi guverinoma nshya ni uko ministeri zikomeye mu gihugu zitigeze zihindurirwa abayobozi nka minisiteri y'ingabo yagumye kuyoborwa na General James Kabarebe minisiteri y'ubukungu iyobowe na ambasaderi Claver Gatete minisiteri y'ububanyi n'amahanga ikiyobowe na Louise Mushikiwabo nyuma y'irahira rya minisitiri w'intebe bitandukanye n'uko byari bisanzwe hagaragaye umwiherero wamuhuje na perezida wa repubulika hakaba hatangajwe ko abo bayobozi bombi bari bagiye kuganira kuri guverinoma nshya yagombaga kujyaho nyuma y'irahira rya minisitiri w'intebe Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Urakoze cyane Asumta Kaboyi iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Uko mugenzi wacu uri Kigali yaramaze kubivuga Joseph Habineza warambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Nigeria yongiye kugaruka muri guverinoma mugenzi wacu Etienne Karekezi yamubajije uko yakiriye kongera gusubira muri guverinoma
yankuye ariko byashimisha kubera ko n'umwana mara yarakozeho yakigeha hafi n'indi actually muri 2004 niho nyakwa perezida wa repubulika yangize minisitiri none muri 2014 barangije basubije kuba minisitiri ndumva ari ikintu gishimishije kandi na shimira ndimaze yo nyakwa perezida wa repubulika kubera icyizere yongeye ni ibintu rero bya ndunguye biranshimisha hano nari nyera maze kwagira inshuti nyinshi cyane benshi batangiye kuntelefona bambwira ko bababaye ko ngiye kugenda ariko niko bimera mu buzima umuntu agomba guhora yiteguye kuba yakora akazi akariko kose igihugu kimushinze nanone nkaba nishimiye ko ngiye gukorana na ministre mushya premier ministre mushya twinjiriye muri kabineti imwe muri 2004 nkabonaho no kumuferesita kubera ko amazemo imyaka 10 none yabaye na premier ministre murakoze
Murakoze nanyi ndabashimiye cyane kandi mbifurije kurangiza imirimo neza bwana ministre hanyuma murebye iyi ministeri mugiye kuyobora ambasaderi Habineza ikintu cy'ingenzi mwo muzashyira ku murongo wa mbere mugira muti ni ikintu cyihutirwa nka ministeri nzitaho cyane kurusha ibindi niki mwatubwira
iriya ministeri ndayizi nkuko wabivuze na ministeri nakozemo hari za challenges nyinshi zirimo ikintu cya mbere cya challenge ni irushanwa rya shami riza muri 2016
nabitekerezaga
urabona zira hagomba infrastructure hagomba organization hagomba gushakisha funds kugira ngo umuntu bizagende neza cyo ni ikintu cya mbere ikindi ni ukureba nagiye mbona hari hashtag bashyizeho ya Joe Warrior Way nagenbone ibibazo bagenda bavuga ubwo ngubwo nabyo mu kuzabita ubundi noneho nkakoresha connection nari mfite hano n'ahandi kugira ngo turebe ukuntu umuco wacu wagumya gutera imbere tukanabyaza umusaruro na siporo yo mu Rwanda ikagerageza kugira ngo ijye ku rwego rushimishije ndumva ari icyo kintu afite ariko nzagerageza bafatanya n'abanyarwanda cyane cyane urubyiruko nabonye rwishimiye ko ngarutse.
Ambasaderi Habineza muvuze ku irushanwa rya Shani nibuka ko hari stade yagombaga kubakwa igahanga itari yubakwa. Ikiriya kibazo murateganya kugikoraho iki?
Ubwo nzabanza mbere icyatumye igatangira kubakwa kwa ko nzi ko ikibazo no mu mwiherero twakiganiriyeho ubwo nzarenza ikibazo aho kiri. Sinzi niba mu myaka ibitangaza ku buryo yabayuzuye mu myaka ibiri. Ari kujya ryo byose umuntu ntago tuzagerageza turebe ikibazo uko kimeze turebe uko twagikemura kwa ko iyo challenge ndayizi nandi kuba ko stade bari bayivuze ariko ndumva itari yatangira.
Mukomoje ku kantu ambasaderi Habineza kajyanye n'uko urubyiruko rubiteze kandi rubatezeho byinshi. Hari n'amajwi yatangiye kuzamuka avuga ko mushobora kuba muhawe uriya mwanya wa ministri kugira ngo mukangurire urubyiruko amatora ategereje mu myaka itatu iri imbere kuko ngo urubyiruko rwaba rubibonamo kurusha abandi bantu. Mubibona mute mwebwe?
Ngo ije tumenye kuba president ndabiye muri cabinet afite impamvu ze ari nk'uko bivuga kukangurira urubyiruko amatora ibyo ari byose. Urubyiruko rw'u Rwanda ubu ngubu ni na majorite bamugana urubyiruko rw'u Rwanda rugeze abantu bari munsi y'imyaka 33 bari hafi 100%. Ubwo ni ukuvuga ko mbonye mission yo kugira ngo wamugane inkorane nabo duteze u Rwanda imbere. By'amatora yo muri 2017 haracyatatu hari igihe gihagije cyo kuzabiganiraho ariko icyo nzi icyo nabonye ni uko nabonye ko wamugane urubyiruko rwishimiye ko ngarutse ngo nanjye ukuntu nakora ku buryo bishima kandi bakiteza imbere. Nicyo kintu cya mbere mbona dukwiriye kushyira imbere.
Ndabashimiye cyane ambasaderi Minisitiri Joe Habineza kandi mbifurije kurangiza imirimo n'inshingano zanyu neza.
Urakoze cyane Etienne Karekezi kubw'icyo kiganiro. Shuti mukomeje kudutega amatwi, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta ya Somalia yarafashe indi ntambwe yo gukorana n'amakungu mu ngingo yafashe yo kurungika ubuserukire ico gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yongera yugurura ibiro byayo vya ambassade i Washington DC. Mu birori vyabaye ku itariki ya 14 y'ukwezi kw'indwi, Omar Abdirashid Ali Sharmarke yarashikirije Perezida Obama inzandiko n'amasezerano amuranga mu mabanga yiwe ya ambassadeur. Abaye ambassadeur wa mbere arungitswe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'imyaka irenga 20. Ivyo bikerekana ko hari intambwe igihugu ciwe kimaze kugira muri iyi myaka iheze. Ibiro vya ambasade ya Somalia i Washington vyugawe mu mwaka w'1992 nyuma yaho Perezida Said Barre yari amaze ikiringo kinini arongoye igihugu cya Somalia akuwe ku butegetsi. Aho uwo mukuru w'igihugu akuriwe ku butegetsi hakurikijwe amatati menshi mu rwego rwa politike, kumwe n'ubwicanyi bwagizwe n'umugwi witwaje ibigwanisho wa Al-Shabab ukorana na Al-Qaeda, naho hatari hari imigenderanire mu nzira zisanzwe za diplomasi. Imbere y'umwaka w'2012, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byo mu mahanga baragize uko bashoboye kugira bahagarika intambara muri ico gihugu, bararungika imfashanyo zigera ku mamiliyoni atari make yo kugarukira imbabare, bongera bakora uko bashoboye kose kugira bafashe leta gukomera. Nyuma y'ibiganiro by'umwumvikano byahagariwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu mwaka w'2012, hahavuye hatogwa leta nshasha nyuma y'imyaka 20. Irungikwa rya ambassadeur Sharmarke i Washington DC byerekana intambwe zikomeye zibandanye gufatwa hagati y'imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Somalia. Iyo ntumwa nshasha isanzwe izi Leta Zunze Ubumwe za Amerika neza kandi akaba yarabaye umushikiranganji mukuru wa Somalia mu gihe hari leta mfata kibanza. Nyuma yaho igihugu cha Somalia cyari kimaze imyaka irenga 20 kivuye mu ntambara gukomeza imigenderanire n'ico gihugu niyo yabaye ingingo ya mbere yafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kwezi guheze Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko igiye nayo nyene kurungika uyiserukira muri Somalia akazobaba i Nairobi mu gihugu cha Kenya. Ubu ko ivyo biro bibiri bifise akamaro kanini bitanguye gukora, Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gukomeza imigenderanire n'ico gihugu yongere ikomeze imigenderanire yayo muri ako karere, ikomeze ibikorwa byo gufasha kugarura amahoro n'umutekano muri Somalia.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti turi kumwe, turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho reka Fidele Niyongabo atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Edi, shuti mwakurikiranye amakuru twababwiye. Twamenyesheje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagirize Uburusiya ko burasa ku birindiro by'igisirikare cy'igihugu cya Ukraine mu karere ko mu buseruko bw'icyo gihugu. Umuvugizi w'ubushikiranganji ujeje gukwivu n'abansi bwa Amerika yatangaje ejo kuwa kane ku gitero cy'Uburusiya ari ikimenyetso kigaragara cy'ukongereza ingwano iri hagati y'igisirikare cya Ukraine n'abashaka kwiyonkora kuri Ukraine bashigikiye Uburusiya batangaje kwikukira mu ntara zitari nke zo mu buseruko bw'igihugu. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika Mary Harf yatangaje ko Amerika ifise ivyemezo bishasha ku Burusiya bufise imigambi yo guha inteko zigwanya ubutegetsi bwa Ukraine ibigwanisho bikomeye kurushiriza birimwo ibirasa marokete. Ntiyashatse kuvuga ivyo ayo makuru yafatiye ko canke ngo atangaze isoko n'uburyo ayo makuru yaronswe. Kuri inkuru twababwiye ko abategetsi bishyira hamwe mpuzamakungu ONU berekanye ko batanejerejwe inyuma y'igisa n'igisasi cy'igihugu cya Israel cyasambuye ishure iyobowe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu ntara ya Gaza ikoreshwa nk'ubuhungiro ku bwicanyi buri kubera mu ntara ya Gaza. Abantu 15 barishwe harimwo abasivile n'abakozi b'ishyirahamwe ONU. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon avuga ko yaguye mu gahundwe.
Shuti mwarimu duteza amatwi ibiganiro byacu naha bihumurije kuba dukurikira kuri shortwave. Mu izina rya bagenzi banje bose bashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibiganiro. Washize hamwe ibi biganiro ni Eugenia Mukankusi, amakuru mwayagejweho na Fidele Niyongabo, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema waruyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Hagataho mbifurije umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.